nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wakadu inzamba agateka kawe tulikumusu wakachatu nikinekezo jachu minzero umaka mwiri na mirongiviri na nijia sango jama kuru mkirondi mshikizo anoje Bonfisi Niyongere akawa agizwe ningi ngo nguru nguruzi kulikira bamwe mu banyagihugu bitavye inama y'umunyamabanga mukuru umugambwe Sende David de muri komine Giharo kuri no wa mbere bibaza ko ingingo zose zifatwa zo gukandamiza umugambwe Senere zafashwe n'abarongoye umugambwe Sende David uri ku butegetsi abanyagihugu watangazwa no kubona reverie ndi kuri yo umukuru wa Sende David atatu yigeze avuga ku bwicanyi mu minsi buvugwa muri komine Giharo ahimbonera kure zidomwa ko urutoke kuba ziri ku isonga ry'ubwo bwicanyi abanyagisagara cha Bujumbura mu makartiye mu buraruko bamazindwi irenga batagira umuyaga nkuba iryo cika cy'umuyaga nkuba rigira ingaruka cyane kubakoresha umuyaga nkuba mu kazi kabo kaminsi yose imyidogo ni yose mu bakozi bakora mu runa ariko mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Fenacobo izi bikava ku busumbasumbane burengeje mu amafaranga ahabwa abaserukira abanywanyi ba Fenacobo n'abakora muri iryo shirahamwe Fenacobo abaserukira abanywanyi bahabwa amafaranga ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu mu gihe abakozi bahabwa amafaranga ibihumbi mirongo ine gusa saya gusa twabateguriye n'ayandi mu kanya idonido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa ikibazo cy'umuyaga nkuba cabaye kanari y'abahinga mu gisagara cha Bujumbura na cancana mu makaritsi mu raro kubwitsa ico gisagara abo banyagihugu bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga bataronsa amatara abasenzikara gusumba abandi n'abakora imirimo isaba gukoreshwa umuyaga nkuba aho bavuga ko bateranya n'abakiriya babo co kimwe na bene amazu baba bakotesheje kuko ibikorwa byabo biba byahagaze basaba leta gutorera umuti ico kibazo Alexandrine Keza
abo banyagihugu bavuga ko mu makaritie atandukanye y'igisagara cha Bujumbura birigwa bakongera bakarara mu kizime amatara ngo hashobora guhera indwi canke irenga atabonetse ibyo nonekara ni byinshi cane cane ibibikwa mu mafrigo hamwe n'ibikorwa bimwe bimwe bikorwa n'abantu bato bato bihagarara bikabatera uruhombo
yaracikije kitari gito hacibonekeje ubukene bw'amatara mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane mu makaritsi y'abantu babaye abantu aho dushobora kumara iminsi ine cyangwa itanu atamatara tubonye niyo yagize ngo araza arango no kuguma acika kuri kutavana ubuzima bwe muri makaritsi ni ukuri gusa no bwahagaze murazi ko ari muri makaritsi nyine dukorera ya myuga mito mito isaba umuyaga nkuba hano bavuga nko gusudira kumwa n'abacuruzi ibintu bisaba friko mata inyama n'utundi n'utundi
bamenyesha ko ibura ry'amatara ribateranya n'abakiriya bakabura icyo bishura banye na mazu baba bapanze basaba leta gukemura icyo kibazo ibikorwa byo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba bimaze igihe bikarangira
ubuzima rero n'ukuri buracumbagira kose ntibigishoboka ko tunezereza abakiriya bacu icerekerecyo n'ibiri n'amazu dukoreramo kuko abenshi ari dukoreramo n'ari dupanze kubera uko gukora nabi rero haragera igihe ntibikunde kuri hamwe n'inzu ibyo bikaca bituma twama mu mishwano y'utavanaho dusaba leta rero ko yokura mu nzira burundu ibibazo birimo n'ishirahamwe ry'igitezo nk'uko tubyumva hamikanakora ibishobotse byose kubera za ngomero z'umuyaga nkuba twumva ziriko zirubakwa hirya no hino ziheze
uruganda rw'amakuru rwa radiyo inzamba ntirwashoboye kuronka uwurongoye ishirahamwe rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi kugira ngo agire icyo abivuze ko
Alessandrine Keza arakenuye dutandukire amakuru ajye n'intwari bereye imyidogo niyose mu bakozi bakora mu ishirahamwe y'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Fenacob imvonyamukuru n'ubusumbasumbane budasanzwe buhabwa abarangura imirimo muri iryo shirahamwe iyo barumwitse kurangura imirimo aho basanzwe batarangurira akazi abakozi bahabwa ibihumbi mirongo ine nk'akavuna musase mu gihe abaserukira abanywanyi bo bahabwa ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu bakavuga ko ubwo busumbasumbane bukwiye gusubirwamo teki inkuru tuyibaze Edi Claude na
amakuru ava muri bamwe mu bakozi b'ishirahamwe Fenacob bavuga ko bibabaje cyane kubona hari ubudasa bunini buri hagati y'amafaranga ahabwa umukozi w'ishirahamwe Fenacob yagiye mu rugendo rw'akazi n'ayahabwa uwatowe kugira serukira abanywanyi yagiye mu nama. Ayo makuru akavuga ko umukozi wa Fenacob ku munsi bamuha ibihumbi mirongo ine mu gihe uwatowe ngo aserukire abanywanyi b'ishirahamwe aronka ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu. Kariro ka hafi n'inama yatanguye kuri uyu wa mbere i Gitega izomara indwi yose aho uwuserukira abanywanyi yaronkejwe amafaranga angana n'imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana bakabona ko ari akarenganyo kadasanzwe narirya ari bo birirwa barakora ijoro n'umurango. Ayo makuru avuga kandi ko abo batowe baronswa n'ubundi burusho bwinshi nk'akarorero uwatowe ngo aserukire abanywanyi b'ishirahamwe bamuha ibihumbi ijana byo gutumatumanako amakuru mu gihe ukurikirana ku munsi ku munsi ibikorwa byo mu ishirahamwe batamurenza amafaranga ibihumbi mirongo ibiri basaba ibanki nkuru y'igihugu gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ko karenganyo gahagarare.
Bubu bari mu nama igitega zomara sijuru agaca bamuha demiri yo sami ni kuvuga birababaje cyane karenganyo. Hariho inama izoba y'abakozi bose izoba noventi zoko kwa mbere turasabye n'ukuri ishirahamwe Fenacob rigere sobanurire abakozi baryo iyo ayo mategeko bakoresha bayakuye nimba atari ibintu byabajinyegeje inyuma kugira abo bayeri bazokingira abantu bamwe bamwe ko dusigurira ati amategeko kugira tubagirire kurya yavuya.
Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera kuri telefone Telesphore ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Fenacob kugira atange umuco kuri iyo myidogo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Edi Claude Nazwe arakenuye tukiri muri ico gisata nyene abakozi bo kwivuriro rya Maramvya riri muri komine Gatara y'intara ya Kayanza baheruka gukurwa mu kazi bazira ko batavuka muri iyo ntara babwirizwa kurenganurwa bagasubizwa mu kazi kabo byivugwa n'umushingwamanza yanonosoye iby'amategeko Janvier Bigirimana akaba yiyamiriza iyo ngendo y'umukoresha yabakuye mu kazi ingendo asigura ko iteye ku biri n'ibwirizwa shingiro n'amategeko agenga akazi mu Burundi agasaba rero intwaro n'abajejwe ubutungane kurandurana n'imizi iyo ngeso igayitse kandi yataye igihe tumutege yombi.
Twisunze ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, umurundi wese arafise uburenganzira bwo kubaho ashatse mu gihugu, arafise n'uburenganzira bwo gukorera akazi ahantu hose, kaba akazi ka leta, kaba akazi gatanzwe n'abigenga. Icya kabiri turavye amategeko agenga iby'akazi mu Burundi, nta na rimwe ayo mategeko ashobora kubuza umuntu yuko akorera akazi mu ntara atavukamo. Kira noneho ubu yaho tugeze haba mu karere turimo ka Afrika y'ubuseruko haba mu bindi bihugu byo ku isi ubu abantu bageza kugurura imipaka y'ibihugu abavuka gihugu bagashobora gukora ubuzi mu bindi bihugu byaba ibihugu by'akarere barimo eka byaba n'ibihugu byakure mu gihe umuntu abifitiye ububasha bisigura yuko rero iyo ngendo ari ingendo igayitse na cyane cyane iyo iri kikogwa n'abantu harimo abitwa yuko basenga. Tukibaza rero yuko abo bakozi borenganurwa ayo macakubiri afatiye ku ntara ntaho adushikana ni ibintu byo kudusubiza inyuma ni inyifato ihonyanga yaba igirizwa shingiro yaba igitabo cy'amategeko kigenga iby'akazi mu Burundi bisigura yuko mwe n'izo ngingo zo kugomba gutoteza ko abantu ngo bari kubakora akazi mu ntara batavukamwo ni ibintu biteye isoni ni ibintu bisubiza inyuma igihugu ni ibintu bizana injyane atacu zimaze. Tugasaba rero yuko abajeje kubahiriza amategeko yaba amategeko y'akazi shanka abajejwe intwaro bohanura bikenewe bagahana abantu babazana mwe nizo nyifato ni nyifato zidahishite igihugu ni nyifato zongereza ikibi mukindi uno munsi dusanga tuzi uko abarundi bari mu kene butandukanye gufata umuntu akirukanwa ngo nikubereka akora akazi mu ntara atavukamwo iyo ni nyifato nukuri isuzuguritse cyane yatezwa kwiyamirizwa cyangwa gusaba yuko abakozi barenganijwe botunganirizwa hisunzwe amategeko y'u Burundi yabibwirizwa shingiro yaba amategeko agenga iby'akazi.
Tutandukire amakuru ajanye n'ibidukikije. Imvura yaguye ku muhinga mukuru yo wa kabiri mu bice bigize komine n'intara ya Ngozi yarononye amahegitari y'imirima y'umuceri ataramenyekana igitigiri, aho akaba ari mu mwonga wa Nyakijima ya mbere ni ya kabiri muri komine n'intara ya Ngozi. Nubwo biruko abajejwe igisata cy'uburimyi muri iyo ntara bemeza ko mu gihe imvura yogabanuka uwo muceri ushobora kuvyuka. Muri ico kiringo nyene imvura imaze igihe igwa yarononye kandi amahegitari ashika 250 y'imirima y'umuceri mu ntara yose ya Ngozi ahatsinzikaye kurusha handi, hakaba ari mu myonga yo muri zone Rukeco ya komine Busiga. Iyo ntara iyo mvura ikaba kandi imaze no kubona imirima y'umuceri y'amahegitari ashika 20 yo mu myonga ya Gisyogo Narimira ni muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza ihanuriwe niyo ntara ya Ngozi. Abanyagihugu muri zo mpande zose bakamenyesha ko kubera atamwimbu biteze abagira neza boja kubagarukirako.
Inzamba
amakuru twabateguriye kuri Radio Inzamba gateka kawe tuyabandanize mu gisata cha politike. Ingingo zifatirwa umugambwe senere wa Gatogwa zango zoba zifatirwa mu mugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Ivyo bivugwa na bamwe mu bitavye inama zakoranije Reverien Kuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa mbere mazone yose agize komine Giharo y'intara ya Rutana. Abanywanyi bakabazwa n'uko uwo mukuru w'umugambwe atakintu na kimwe yigeze avuga ku bwicanyi bumaze iminsi buhekura abanyagihugu mu mazone atandukanye agize komine ya Giharo. Ubwicanyi bwagirizwa ko bukorwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD arongoye Jean Marie Ndabashe.
Nk'uko bivugwa na bamwe mu bitavye inama zakoreshejwe n'umunyamabanga wa CNDD-FDD w'igihugu Reverien Kuriyo muri komine ya Giharo, ngo iburabuzwa ry'umugambwe CNL ngo ni ingingo y'umugambwe CNDD-FDD ubicishije ku bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Ibyo babivuga bafatiye ku majambo yavuzwe na Reverien Kuriyo mu ngendo yagize kuri uyu wa mbere muri komine Giharo. Umwe mu bitavye iyo nama aravyigana, aho yemeza ko ayo majambo yashikirijwe yari ayo gutera ubwoba abanywanyi b'umugambwe CNL muri iyo komine.
Yavuze ko yahanuye Gatogwa kugira ngo yishyikane mu mugambwe ariko ubutegetsi, hanyuma ngoranana ngoranka kuvuga yuko mutatumye ngo abanywanyi biwe ngo bahera kuko bagunarengera umwe umwe, akabavugaga ko ngo yasusuruka. Twebwe rero abari bitavye inama twaratangaye nk'abanywanyi b'umugambwe tuvugana na leta tubanje kumva amajambo yashikirijwe n'abarongoye umugambwe ariko ubutegetsi, arasa n'ayari ayo gutera ubwoba abanywanyi bo muri iyo komine kuko yabigira bibona kuko radiyo yuko hari abanywanyi benshi cyane b'umugambwe tuvuga rumwe n'uri ku butegetsi.
Abitavye izo nama bakaba batangajwe n'ingene Reverien Kuriyo atigeze mu vyashikirije acisha mu kanwa ibijanye n'ubwicanyi umaze iminsi buhekura abanyagihugu bo mu mazone agize iyo komine bugakorwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD Reverien Kuriyo arongoye.
Cyatangaje n'ingene Reverien Kuriyo atigeze mu vyashikiriza avuga ibijanye n'ubwicanyi umaze iminsi buba ku banyagihugu bo mu mazone agize iyo komine cyane boga bukagwa n'imbonerakure za CNDD-FDD kandi uwo mugambwe akaba ariwo urongoye. Aha twakwibutsa yuko hari bwahitanye Japhet Mukeshimana yari arongoye igipolisi muri iyo komine, aho bivugwa ko yagize amatohoza yariko arakora ku mbonerakure aho harimo uwuzirongoye muri komine Musongati. Bamwe mbere bakibaza yuko yaba yaraje kumukora ku matohoza kugira ngo bamenye neza intumwa zijyanye n'ubwo bwicanyi.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo atange umuco kuri ayo makenga atangwa n'abanywanyi ba CNDD-FDD muri komine Giharo. Tukamenyesha ko Reverien Kuriyo urwo rugendo yarutanguriye igihe cy'isaha 10 z'ubuca muri zone Mugongo acaja muri zone Giharo avuyeyo aja muri Gakungu aherukira muri Butezi aho hose amashuri akaba atigeze yugurugwa kuko nabana mbere n'abarezi bategekwa kuja kumwumviriza.
Jean Marie Ndabashinze arakenuye mbere gusozera no makuru leta yarayitangaje ibiciro by'ikiro c'ibigori ku murimyi azoshora ikiro ku mafaranga 1700 mu gihe mu mwaka uheze yari ikiro c'ibigori cyari ku mafaranga 1200 umushikiranganje w'ubudandaje Maria Chantal nije imbere akavuga ko ico giciro cashinzwe hisunzwe ibisabwa kuva ikigori gitegwa kugeza vyimbogwe. Maria Chantal nije imbere yamenyesheje mu kiganiro n'abandi bashikiranganje harimwo uburimyi bari mu kiganiro n'abamenyesha makuru akaba yanashikirije ibiciro uko bizogenda bitandukanye bivanye naho bishorewe. Kurikira Maria Chantal nije imbere n'umushikiranganje w'ubudandaje.
Tunze rero ibyo biharuro byerekana ingufu, umwanya, ibikoresho kugira ngo umurimyi ashobore kuronka ikiro cy'umwimbo w'ibigori byumye akoresha byaharuwe n'umushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi n'ubworozi bakabiha agaciro k'amafaranga y'amarundi agera ku 1553. Ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi buramenyesheje ko igiciro c'ikiro c'ibigori ari amafaranga y'amarundi 1700 gushika hamenyekanishijwe izindi ngingo. Ariko rero turavye ingene umwimbo w'ibigori uzoba wifashe muri iki gice cirima, ni ngombwa ko hatunganywa neza uburyo bwo kwegeranya umusesekara w'umwimbo w'ibigori ukazokoreshwa na cyane cyane n'ingo n'imiryango. Ibyo navyo bikazoca muri cha kigo anagesa canke mu gisata cy'abagwizatunga mu ntara basanze bifitiye amazu y'ububiko ariyo twita amahangari. Ibyo navyo bikazotwara uburyo bwo gutunganya neza ayo mahangari, kugura neza ibikoresho byiza bibika ibigori neza ku buryo bitazobora, kubishomba, kubipakira ndetse no kubipakurura n'ibindi n'ibindi. Ibyo navyo bikaba byaraharuwe mu buryo bw'amafaranga y'amarundi angana na 83 ku kilo cy'ibigori. Ni naco gituma ubushikiranganje bubijejwe buzoheza bugasohora irindi tangazo rizohamagarira abegeranije umwimbu kuwusubiza ku masoko kugira ngo ikigo anagesa canke abagwizatunga bazoba baregeranije uwo mwimbu uri mu mahangari bashobore kuwusubiza ku masoko. Muri ico gihe hazoshimikirwa cyane ku ngo n'imiryango izoza kugura na cyane cyane ivyo ifungura kuri ayo mahangari ya anagesa canke amahangari y'abagwizatunga, naco igiciro kikazoba kiri ku mafaranga 1800 y'amarundi ku kilo cy'ibigori. Nayo igiciro kizoba kiri ku masoko muri rusangi kikazoba kitazorenga amafaranga 2000 by'amarundi ku kilo cy'ibigori.
Inonga ha duke dusozerera makuru yacu nkabashimiye mwewe mwese mwari muduteze yompi chimire nabagenzanje bakoze bishoboka byose ngo aya makuru aboneke nko kumuyifuza. Bonfite niyonge nayo kandi abashikiza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mubanye.